Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu ngerekerezo rya 11 n'umwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimiye kurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye irya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo ngurunguru zikurikira ikiziga cy'umugabo w'imyaka 33 catowe muri karitsiye Kigarama mu gisagara ca Ngozi mu gatondo ko kuri uno wa gatanu uyu mugabo biboneka ko yishwe ariko ntiramenyekana abakoze ubwubisha ngo bahari ko harategurwa umugambi mubi wo kubanywanyi b'umugambwe Gipona muri komine Mutongati ngo n'ukwakwa ubuzima bidashizwe inyuma n'umugambwe CNDD-FDD mu gihe abanywanyi bamaze iminsi bumva amanama y'utavana ko akoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD aho mbere na bamwe mu bitaba ayo manama batemanga abanyororo bagera ku 25 bategerezwa kuba barekuwe ariko n'ubu bacari mu mabohero atandukanye ibyo biri mu mwihwezo wakozwe n'ishyirahamwe ya Podiash mu ntango za kuno kwezi aya n'ayandi ni mu kanya sangwa ikaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
kuri uno wa gatanu imbere y'umutaga igihe cy'isaha 5 ku mutumba Gikuzi muri komine Ivugizo ubu yegukira komine Nyatarake mu ntara nshasha ya Burunga umugabo yamenyekanye ku mazina ya Nyandwi Boniface wo ku Gacimbiri Mahembe kuri uyu mutumba nyene yinjiye mu nzu y'umukenyezi azwi ku izina rya Donavine Nsabyimana wo ku Gacimbiri Gitabazi umuhuza wo ku mutumba Gihuzi akaba yaciye atema n'umupanga uyu muntu imbere yo guhunga ayo makuru aremezwa n'abarunguye igipolisi muri komine Ivugizo aho bavuga ko baja buguruye amatohoza abajeje umutekano basaba abanyagihugu kurikanura kugira uyu akekwa ko ubwo bwicanyi ashobore kuboneka hari ikiziga cy'umugabo w'imyaka yaba 33 catowe muri karitsiye Kigarama mu gisagara ca Ngozi mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu bikavugwa ko yoba yishwe n'abantu ariko bataramenyekana nk'uko byemezwa n'abo mu nzego z'igipolisi icyo kiziga kikaba caciye kijanwa mu buruhukiro bwo mu bitaro bikuru bya Ngozi ni inkuru ya Bonfise Niyongere
amakuru atangwa n'abajejwe intwaro muri karitsiye Kigarama amenyesha yuko uwo mugabo afise imyaka hafi 30 yarasanzwe aba muri karitsiye Kinyami mu gisagara ca Ngozi yatawe n'abantu bataramenyekana aho mu Kigarama ahasanzwe hari amabombo rusangi y'amazi abanyagihugu ba muri iyo karitsiye bakaba basanzwe bavoma amazi aho bita ku mabombo bikavugwa ko impande y'ikiziga cy'uwo mugabo hasanzwe agafuko karimo ibiharage n'umuceri kugira ngo abaza kubona icyo kiziga bibaze ko uwo muntu yaravuye kwiba amakuru atangwa n'abanyagihugu baraho co kimwe n'abarongoye intwaro nyene avuga ko uwo muntu yarazwi ku izina rya Alex akaba yarasanzwe yisumamwo mu kugura umusenyi wavuye ku mazu yabomotse akawuyungurura hanyuma akagurisha uwo yayunguruye bakibaza ko yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri ico kibanza kugira byitwe ko azira ubusuma kuri ivyo umuntu umwe akaba yafashwe kumvo z'amatohoza naho we yavuga ko yaravuye kwirangurira ibirato nkuko ayo makuru abandanya bivuga ico kiziga kikaba caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru by'Ingozi
urakoze Bonfice Niyongere abanywanyi b'umugambwe Ipona muri komine Musongati bariyamiriza umugambi mubi woba uriko utegurwa n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD amakuru atangwa n'abo banywanyi b'umugambwe Ipona avuga ko hari inama ziriko ziraba mu ibanga zigamije kwica canke kubakorera intebo ishushe ibyo kandi biremezwa na bamwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD bitaba izo nama ni inkuru tubaza Julienne Muzinga
Amakuru dukura mu banywanyi w'umugambwe CNDD FDD bo muri commune Giharo ya Kera ubu yashizwe muri commune Musongati avuga ko ku itariki 7 mukakaru mwaka hakozwe inama iteye amakenga ahahora ibiro bya commune ya Giharo. Iyo nama ivuga ko yitabwiye na Hakizimana Renova atwara umugambwe CNDD FDD muri commune Musongati komeza urugendo siriyaki arongoye zone Butezi, Baraguma Alexi arongoye zone Giharo na Ndonke Emmanuel hamwe n'abandi bataramenyekana. Amakuru yizewe ava mu banywanyi b'umugambwe CNDD FDD avuga ko muri iyo nama haciye hafatwa ingingo yo kugirira nabi abategetsi b'umugambwe badasigana ipona harimwo Izwe Ntakarutimana arongoye umugambwe muri commune Musongati hamwe na Juma Theoneste arongoye ipona muri zone Butezi. Abo bantu bavuga ko bagirijwe na bamwe muri CNDD FDD kuba baratanze inkuru ko hari abandi bakuwe ku rutonde rw'abitoza ku mitumba. Iyo nama nk'uko bari hafi yayo babivuga yari igamije gutegura ingene bogirira nabi abo badasigana harimo kubagiriza ibinyoma kugira babafunge canke no kubica. Ku itariki 8 mukakaro 2025 haba yindi nama ivugwa ko yateguwe ingene bo kwica canke bakagirira nabi abanywanyi bo mu mugambwe Iprona bo ku mutumba Mutwana. Muri bo harimo Ndayisenga Gilbert, Atanase Binamungu, Kome Nyanzi, Zabulon na Imana Gloriose na Nathanael. Abo ngo bagizwa ko batumye umugambwe Iprona uronka amajwi menshi kuri uwo mutumba iyo badahinyanyura nk'uko bavyivugira. Amakuru abandanya avuga ko amazina ya Renova Kizimana aherutse gutogwa mu nama nshingamateka hamwe na Sylvain Zikoruriho arongoye CNDD FDD ku rwego rw'intara ya Burunga aguma garuka nk'abayoboye ubwo bwizi bwa nabi. Bamwe mu banyagihugu hamwe n'abanywanyi ba CNDD FDD bagerageza gutabaza inzego z'abatware n'abajejwe umutekano kugira ngo ako kabi gakingigwe nikabe barorera kuko ako kagwi kuva kera icyo kitumye karuhuka kagishitseko. Bavuga kandi ko ako kagwi gashobora gutuma hasubira guseseka amaraso nk'uko byigeze kuba mu kubanywanyi ba SNL muri iyo komine. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye abarongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Burunga kugira ngo bagire icyo bashikirije kuri aya makenga y'abari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD FDD ariko ntitwashoboye kubaronka.
Ikigo CREDEJ gisaba leta ko agateka kugwaruka ku kubahirizwa ivyo biri mu cegeranyo cakozwe n'ico kigo muri ano mezi atatu aheze aho kivuga ko ugwaruka rw'imbonera kure muri aya matora aheze rwakoreshejwe mu gufata abantu. Kigo kivuga kandi ko ugwaruka tutaserukiwe bihagije kuko mu bashinga amateka no mu baje nama b'amakomine ibice 4 gusa kw'ijana ari vyo ugwaruka rwaronse. Felix Ndacayisaba icegera cy'umukuru wa CREDEJ asaba ko ugwaruka gukingirwa ngo kuko hariho n'abihaye gukora urudandazwa rwabo. Kurikira
turangije CREDEJ yashoboye kumenya abana bagera ku 153 bahagaritswe bariko bajanwa mu gihugu cya Tanzania gukorayo bakaba benshi muri bo bava mu ntara za Rutana, Rujigi, Gitega hamwe na Karusi. Bikaba kandi harahagaritswe n'abari bako bakora muri ibyo bikorwa icyo twita traffic, ariko amadosiye yabo akaba yaruguruwe ariko bakaba baciye barekugwa ubutarariye. Muri kino gice kandi CREDEJ twashoboye kumenya abana bagera kuri 8 bafashe ku nguvu mu ntara za Bujumbura, Rumonge, Gitega. Ibigatuma abo bana baheba amashure abandi bagatwara inda z'indaro. Ikindi giteye impungenge CREDEJ ni abana bagera ku 160 bapfungiwe mu bigo by'ikosorero mu ntara ya Ruyigi, Rumonge, eka ndetse no mu gasho k'intara ya Ngozi. Bigaragara ko babayeho nabi ndetse kandi ko badakurikiranwa neza nk'uko bitegekanywa n'amategeko. Mu kigo CREDEJ rero dusaba leta kubahiriza agateka kazina muntu, kubahiriza agateka kabara ndetse no kugaruka muri rusange gusanura inyubakwa z'amashuri bigaragara ko nyinshi muri zo zidakwije ibisabwa, gukingira abana baguma bajanwa gukoreshwa mu bindi bihugu ibyo twita trafic d'enfant, guhagarika ibikorwa bya politike bikorerwa mu mashuri hamwe no gushira ugwaruka mu nzego zifata ingingo.
inzamba
kugumiza abanyororo mabohero hadakurikijwe amategeko gacari kure nk'ukwezi kugira ngo biranduranwe n'imizi mu gihugu ibyo biri mu mwihwezo wakozwe muri kuno kwezi kwa mukakaro n'ishirahamwe ya PDH aho abanyororo bagera ku 25 bari mu mabohero atandukanye bategerezwa kuba barikuwe n'ubu bakivundiye mu mabohero atandukanye abadomwa ku urutoke akabari bamwe mu bategetsi b'igihugu hatibagiwe umukuru w'igihugu ku giti ciwe n'inkuru ya Pacifique Ngeshima
nkuko biri mu cegeranyo cyo muri kuno kwezi kwa mukakaro kubijanye n'ingene byifashe ivyo kugumiza abanyororo mu gasho hatisunzwe amategeko APRODH ribona ko ibintu byateye biyangara mu gihugu Uwamwihweza ukavuga ko ibintu biruko mu gihe Burundi ufise amategeko y'igihugu n'ayandi mabwiriza mpuzamakungu bwateye ko igikomo abuza gufunga no kugumiza mu munyororo umuntu hadakurikijwe amategeko. Uwamwihweza uburyo shirahamwe ukaba werekana ko uno munsi hari abanyororo bavundiye mu busho no mu mabohero atandukanye hadakurikijwe itegeko na rimwe. Akarorero nakabanyororo barekuwe canke bahejeje igihano baciriwe ariko n'ubu batararekugwa. Bamwe bakaba biva ku iteko ry'umukuru w'igihugu kuri bamwe mu bakozi b'iperereza nabo mu nzego z'ubutungane. Uyu mwihwezo uravuga ko hariho abanyororo umukuru w'igihugu yita abansi b'igihugu. Abo rero ntibashobora kurekugwa biturutse ku mategeko atanga. Ibyo biruko mu gihe bwirizwa shingiro ritewe ku mukuru w'igihugu gukurikirana ko amategeko ariko akurikizwa neza mu gihugu. Ishirahamwe ya APRODH cyo kimwe n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akaba adahengeshanya gutera kama umukuru w'igihugu ariko akaba atagihinduka nk'uko uwo mwihwezo ubandanya ubishyira habona. Uwo mwihwezo werekana kandi ko bamwe mu bafatwa bagahagarikwa hadakurikijwe amategeko nabo mu iperereza ari ahanini abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikindi ico cegeranyo gishyira habona n'abanyororo basohogwa mu mabohero hadakurikijwe amategeko. Uturero ni nk'abagwanyi b'umuharire dutabara basohowe mu ibohero rya Mpimba. Koloneli Leonidas Hatungimana batazira mu poro yasohowe muri iryo bohero nyene na Innocent Ntirandekura yasohowe mu ibohero rikuru rya Gitega atategeko na rimwe rikurikijwe. Ishyirahamwe ya APRODH riratewe kandi impungenge no kudatanga ubutungane kuri bose ababurana batemererwa kugira bunganizi n'ibindi. Iryo shirahamwe rirangiza risaba umukuru w'igihugu gutanga itegeko ryo kurekura abo bose berejwe n'ubutungane n'abahejeje ikiringo c'igihano baciriwe. Mu byo kandi APRODH isaba nuko ubushikiranganji bw'ubutungane guhagarika gukura abanyororo mu mabohero n'abantu batabifitiye ububasha na cane cane abo mu iperereza babigize umugenzo. Ukwego rukuru rw'ubutungane rukaba rusabwa gufasha umukuru w'igihugu mu kumuha inyigisho zijanye n'iby'agateka kazi na muntu.
Kuri uno wa 11 mukakaru wa makungu ariko arahimbaza umunsi wahariwe igwirana ry'abantu ushyiramwe Tafeme yishinze gukangurira Abarundi kugira bashike ku iterambere rirama. Imenyesha ko leta ifise uruhara runini kugira abanyagihugu bagire icyo bahinduye mu buzima n'imibereho yabo. Fose Ndikumana arongoye ishyirahamwe Tafeme abona ko nyabuna hakwiye ingingo zikomeye zotuma agwizwa umwimbu mu gihugu ukurikira.
Aha mu Burundi rege umunsi ugeze hariwa kuba rusansuma yerekanye ko Abarundi muri rusangi yari hafi miliyoni 13 s'abantu bake uravye ubutaka bw'u Burundi kuko hari ibice bimwe usanga abantu barenza abantu 1000 kilometero kare kandi hitwa yuko ari mu misozi hagati mu gihugu. Ibyo rero by'ibihano by'abantu usanga bibangamira cyane ibijanye n'ubutunzi tuba dufise kamwe. Turavye nk'izindi mwa ingene igenda irasubira inyuma unyi hageze aho umuntu mu Burundi usanga afise munsi y'igice cy'hegitari yamuhaye n'icyo kurima ugacusanga hari Abarundi bashika 30% badafite amasiba arima yabaguma bagwirirana ibijanye n'amashamba kimeza bigasubira inyuma deforestation bigaca bituma ihindagurika ry'ibihe ritagenda neza umwimbu ugasubira inyuma mu by'ibiribwa nico bituma usigaye ibiciro vyabaye ndansi ugasanga gufungura nabi igisigari kibaza abantu bafungura nabi bakiyongera n'abantu bafungura nabi ibijanye n'indero ugasanga amashuri abana mu mashuri biga barenze bicaye hasi ntibindi zikwire agashomeri kakiyongera mu gwaru ugasanga ruka rukorurondera ingene ruja hanze ubukene bugaca bwiyongera muri rusanyo k'abarundi bari ngafi 70% usanga bari mu bukene n'ibyana n'amagara y'abantu ugasanga ya service dusanitizera bisubira inyuma hanyuma ugatusanga n'abantu bageze kwivuza batwarwa n'uburyo bwinshi bukabasubiza inyuma ibyerekeye ubutumwe byiyongera rero ugasanga si cyane ni nka 2% kandi umuvuduko wo kugira najya abantu ukiri hafi 3% ibyo rero bikabangamira iby'ubutunzi urabona hageze aho rero n'ibyankenerwa byinshi nk'ibyo by'ibitoro kwiyunguruza byasubiye inyuma rero ugatusanga uwo munsi ugeze abarundi bari mu bibazo nyine byinshi leta itegereza kwicarira tutire turavuga iby'agati y'akazi nta muntu arabapfungi usanga amabohero yuzuye abantu murengera leta yari ikwiye kwikubita agashyi ikamenya yuko ubuzima bw'abanyagihugu babayeho ariyo misiyo ya mbere yayo kugira hagira igihinduka mu mibereho yabo ya misi yose niyo misiyo ya leta ukene uko buriyongera ibaho kubaho kwa misi ko kuramira nabi uravye muri bihugu bya karere utusanga kabisa abandi ariko barahangayika leta tigiye kubyicarira rero bwo kugira icyo kibazo kive mu nzira ingingo zigafatwa kugira umwimbu wiyongere iyo mbona kazo zivuga igatuma abantu bashobora kugorora bagatera imbere bakinovura iterambere bifuje kuva kera
ino ngaho kuri iyo nkuru duce dusozera no makuru nk'abashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ndashimira n'abagenzanje bafashije kubaturukaniriza mugire aho muba mwubahwe imanye n'umubyanyu n'agahwana.